Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwamutse neza nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa mbere itariki indwi y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2015 muri kumwe na Federic Nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Iyo bavuze yuko bakwagiriza ibindi wakoze itariki 13 n'itariki 14 muri centre ntibashobora kugaruka bakubarira ngo wagirize ibintu byakozwe itariki 11 cyangwa itariki 16.
Uyu ni Fabien Segatwa umushingwamanza aburanira bamwe mu bagirizwa uruhara muri coup d'etat yatejejwe mu kwezi kwa gatanu bahava basubira kwitaba ubutungane uyu munsi kuwa mbere. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru avugwa mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga binini arimo kama gaterwa n'abanywanyi mugambwe PDP Imanzi wa Deogratias Mushayidi apfunzwe muri iki gihe gatera kamo amakuru ngo aremere Leta y'u Rwanda kugira ngo imurekure turagira koko mu kanya kari imbere. Ndika liku dutangule kumakuru wa vugwa hija no hino kuhisi tuge kushikizwa na mgezi wachu Aloise Bigirimana, mwana mseneza Aloise, umanyanu wawe, kushikize amakuru wa duteguri.
Mwana mse Frederick, mwana mse nchuti zijwi ya Amerika, tuyahere ahamurie tazume za Amerika. Umutambu kanyi uwahoze hari Prezida Ronald Reagan wa Leta Zunze za Amerika yari itavye Imana ejo ku munsi w'Imana. Nancy Davis Reagan afuye afise imyaka 94. Umugabo wiwe Ronald Reagan yarongoye Amerika kuva mu mwaka w'1981 kugeza umwaka w'1989. Amakuru dukesha ibiro byiwe avuga ko Nancy yazize uguhagarara k'umutima. Nancy yavutse tariki zitandatu z'ukwezi kwa ndwi umwaka w'1921 mu gisagara cya New York. Yakuriye mu gisagara cya Chicago, amashuri makuru ayigira hitwa Smith Cole muri leta ya Massachusetts. Yarongoranye na Ronald Reagan mu mwaka w'1982. Tano na kabiri, Ronald Reagan we yitavye Imana umwaka w'2004. Nancy Reagan azofubwa haruhande yimva y'umugabo wiwe Ronald Reagan iri mu gisagara cya Simi Valley muri leta ya California. Muri Afrika, muri gihugu cha Benin, ejo kumusi wa Mungu haratunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Abantu bashika imiliyoni zitanu nibo biyandikishije kugira bahitemwo uwuzosubirira umukuru w'igihugu ari hubu. Abakandida 33 nibo bariko bahiganirwa gusubirira Perezida Thomas Boniyayi. Agiye kubisa abandi bakandida ku butegetsi kuko ibiringo vyiwe bibiri yemererwa n'amategeko bizoba birangiye. Igihugu cha Benin kiri mu bihugu vy'akarorero muri demokarasi ku mugabane wa Afrika wama urimwo imidurumbanyi turutse kuhindagurwa ry'amabwirizwa nshingiro kugira abategetsi bagume ku butegetsi. Mu bakandida bariko baritoza harimwo ministre wa mbere Lionel Zinsou ashigikiwe na Perezida Boniyayi kandi yatanzwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Harimwo kandi Patrice Talon, mugwiza tunga akorera mu gisata cipampa kimwe mu biterwa vyinjiriza amafaranga menshi igihugu cya Benin. Mu gihe atamukandida yotsinda mu gice cya mbere, ikindi gice cya kabiri kizoca gitunganywa mu ndwi zibiri. Mu gihugu cya Iraq, abantu 47 nibo bafuye bahitanywe n'igitero cy'abiyahuzi cyabereye mu gisagara cya Hira kiri ku birometero 115 mu bumanuko bwa Baghdad cyo ku munsi wa Mungu. Abantu barenga 40 barakomeretse. Umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu wariyemereye ko ari wo wagavye ico gitero. Umutegetsi mu gipolisi ca Iraq yamenyesheje ko uwo mwihevyi yari atwaye ikamyo y'igitoro itezemwo ikibombe aca ajaho abajejwe umutekano bategerezwa gusaka imodoka imbere yo kuzireka ngo zinjire mu gisagara. Yaturikije ico kibombe mu miduga myinshi yari itonze umurongo irindiriye gusakwa. Mu bafuye harimo abasivile hamwe n'abajejwe umutekano. Kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2016 abasivile barenga 2000 nibo bamaze gusiga ubuzima mu bitero bibera mu gihugu cya Iraq. Ku mugabane wa Burayi, impunzi n'abimukira baharurwa mu bihumbi baracazibiriwe ku rubibe igihugu cy'Ubugiriki gihana na Macedonia. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya bariko bategura guhura n'abategetsi ba Turukiya kugira bavugane ku kibazo cyabo bimukira mu nama ibahuza kuri uyu wa mbere i Brussels mu Bubiligi. abakuru b'ibihugu bya Burayi bategekanya kugondoza igihugu cya Turukiya kugira kigabanye igitigiri cy'impunzi zinjira mu mugabane wa Burayi ziciye ku nkengera za Turukiya. Bagiye gusaba kandi Turukiya kwakira impunzi zitazoba zemerewe ubuhungiro n'ibihugu bya Burayi. Impunzi zababa 14,000 nizo ziri mu makambi yubatswe ku rubibe rw'Ubugiriki na Macedonia, zifise ivyizigiro ko zizokwemererwa kwinjira ku mugabane wa Burayi. Imiryango y'abasize ubuzima mu isanganya ry'indege ry'ikompanyi ya Malaysia bamenyesha ko bazoguma bishuza gushika bamenye icyateye isanganya ry'iyo ndege. Iyo miryango ejo ku munsi w'Imana yarituye abategetsi ba Malaysia ibasaba kubandanya barondera iyo ndege. Iyo ndege yazimiye mu buryo budasobanutse itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2014 mu gihe yari ivuye i Kuala Lumpur ku murwa mukuru wa Malaysia igiye i Beijing mu Bushinwa. Yari itwaye abantu 239 hamwe n'abakozi bayo. Abategetsi b'igihugu cya Australia, Malaysia n'Ubushinwa nibo bariko baragira iryo saka ry'iyo ndege.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Abanywanyi b'umugambi PDP Imanzi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda ejo ku munsi wa Mungu baributse ku nshuro ya gatandatu imyaka itandatu iheze umukuru w'uyu mugambwe umushanahe de Gracias Mujahidi apfunzwe. Umushanahe Jean Marie Vianney Kayumba umuvugizi w'umugambwe PDP Imanzi w'infata kibanza akaba na vice president w'uyu mugambwe yabwijwe ya Amerika ko basaba amashyirahamwe mpuzamakungu kuremera ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo ufungure umunyapolitike wabo. Deogracias Mushaidi afite imyaka 55 yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2010 yakiriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwe bwose ku byaha byo gushaka kudurumbanya umutekano w'igihugu. Wewe arahakana ivyo birego avuga ko bifatiye ku mvo za politike. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka ni umunsi abarwanashyaka ba PDP Imanzi Pacte de Défense du Peuple bafata nk'umunsi ukomeye. Ni umunsi bibuka ifatwa rya Bwana Deogratias Mushaidi washinze ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi mu 2010. Inyiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo guhungabanya umudendezo w'igihugu no gukangura rubanda kwanga ubutegetsi buriho. Perezida fondateri wa PDP Imanzi yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose, ariko we n'abarwanashyaka be bavuga ko yahamijwe ibyaha bishingiye ku bitekerezo bya politiki. Kuri iyi nshuro abarwanashyaka biri ishyaka ritaremererwa gukorera ku butaka bw'u Rwanda kuri iki cyumweru babwijwe irya Amerika ko bateganya ibikorwa byo kuzirikana Bwana Mushaidi n'abandi. Bwana Jean Marie Vianney Kayumba ni vice president w'agateganyo wa PDP Imanzi, akaba na president w'impuzamashyaka CCP ihuriro ry'amashyaka PDP Imanzi, FDI Inkingi na PS Imbera kuri yose ataremerwa mu Rwanda.
Nka PDP Imanzi turibuka ishimuta ry'umuyobozi wacu Muzehe Mushaidi Deogratias ryakozwe tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2010 afatiwe i Burundi. Ariko nanone nka CCP turibuka akarengane abanyarwanda bakomeje gukorerwa batandukanye bafungirwa ubusa, aha twavuga nk'abanyepolitiki, abasirikari bakuru n'abandi. Muri abo twavugamo nka Madame Moza Victoire Ingabire, tukavuga Bwana Dr Niteka Theoneste, tukavuga abasirikari bakuru babyabagamba n'abandi. Imanzi zo mu Rwanda twahisemo kudakora ibikorwa by'inezeza no kurushaho kuzirikana ku bubi bw'ubutegetsi bubi no gufata ingamba zituma abanyarwanda bagera ku gihe cyo kwibohora ubutegetsi bw'igitugu buhari.
Ibikorwa byo kuzirikana Deo Mushaidi byari biteganijwe kuba mu buryo busa n'ubwiru, ku buryo ngo byagombaga guhuza abantu batarenze 5 muri buri gace kabarizwamo abarwanashyaka ba PDP Imanzi.
Mu Rwanda ntabwo byoroshye kuba twahura turi benshi, kuko amateka y'u Rwanda murabizi ko atuniga, ntabwo byemeye ko duhura turenze 5. Ariko aho bishoboka abagiye begeranye baragenda baruka ngo bungurane ibitekerezo ku byafasha ishyaka ryacu ndetse na politiki nyarwanda kugira ngo tubashe kwikura muri icyo kinyoma turimo, tubashe kugera aho umunyarwanda wese abashe kuvuga yisanzuye ibitekerezo bye.
Bwana Kayumba yatanze ubutumwa ku banyarwanda ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu.
we niyo tuganira atubwira ati ubu ngiye wahubwo mbona nsana hari bwo natashye abanyarwanda baturuka imihanda yose bakaza kunsura abaza karengane kanye abo bose babaye inshuti babaye abavandimwe kuburyo se nkivuga ko ndi ncike mvuga ko mfite inshuti n'abavandimwe z'abanyarwanda batandukanye ibyo rero muzuye mushahidi ndetse na PDP imanzi turabishimira abanyarwanda muri rusange ndetse n'imanzi by'umwihariko ikindi ku butumwa bw'uyu munsi nuko dusaba umuryango mpuzamahanga gukomeza kotsa igitutu aho twabona gushimira za ambasade cyane cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabongereza ndetse na Union Europeenne bamaze kugaragaza ko badashyigikiye igitutu kibera mu Rwanda ariko tugasaba ko kuri uyu munsi bitakomeza guhera mu magambo gusa kuri leta iriho nasaba ko ireka gukomeza amacenga ahubwo ikazirikana ko ibisa nibyo byakunze kuba mu Rwanda kandi ntaho byatugejeje noneho uyu munsi bagaharanira gukora amateka bazaraga abana babo
abandi banyapolitiki bafungiye muri gereza zo mu Rwanda twavugamo nka Madame Victoire Ingabire umukuru w'ishyaka FDI inkingi uyu washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2010 inkiko z'u Rwanda zamukatiye igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukivutsa umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'ibyaha avuga ko bishingiye ku mvo za politiki hari kandi Dr. Honest Nitegeka wamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 15 ahamijwe ibyaha bya genocide Dr. Nitegeka washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2023 ntibikunde avuga ko ibyaha yahamijwe nawe bituruka ku kuba atarariyaga iminwa mu kuvuga ibitagenda hari abandi banyapolitiki bafunzwe bakarangiza ibihano byabo barimo Charles Nakuriti nk'ababayeho ministri wo gutwara abantu n'ibintu yafunzwe imyaka 10 ku byaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi no kuvutsa igihugu umudendezo kuri ubu uyu munyapolitiki ntagaragara mu ruhando rwa politiki ndetse no mwitangazamakuru nicyo kimwe na Pasteur Bizimungu wabayeho umukuru w'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 6 yafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu naho Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS imbera kuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yarangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 uyu nawe wiyamamarizaga ku umukuru w'igihugu mu 2010 ishyaka rye ryacitsemo ibice icyayoboye ntikiremerwa ku butaka bw'u Rwanda abakorera politiki ku butaka bw'u Rwanda mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kuvuga ko bitoroshye kuvuga ibitagenda bwana Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yabigarutseho mu mpera z'iki cyumweru kirangiye
nuvuga ngo haracyari byinshi leta igomba guhindura ariyo dusaba ko amategeko ahinduka ni ibintu byose bishobora gufasha igihugu kugira ngo demokarasi ibe isesuye mu Rwanda ariko tukasaba ruko n'andi mashaka ya politiki nayo yemererwa kuba yakwandikwa ndetse n'ayanditswe nayo akemererwa gukora kuko urebye neza nka gahunda tuba dufitiye igihugu ntabwo tuzikora zose kubera amategeko ahari twavuga ko abangamye amategeko atemerera amashyaka ya politiki gukora neza
ubwo aheruka mu Rwanda mu 2014 bwana Manyina Kiya intumwa yawe niharanira ubwisanzure n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe yavuze ko leta y'u Rwanda ishyira amananiza adasanzwe ku washaka gushinga ishyaka kuruta uwashaka gutangiza ikigo cy'ubucuruzi ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mu Burundi kuri wa mbere niho haza gutangura urubanza rwabagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka sentare yari yahanishije bane muri bo bagizwe n'abajenero gusa umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose indwi nabo bari bambitswe izera mu kigiye bari gigenza mu shikiriza amanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Valentin Bagorikunda yunguruje urubanza asigura ko ingingo ya sentare itashimishije Ministère Republika n'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
abungurujwe n'umushikiza amanza kizigenza wa Repubulika n'abantu 28 bose bari muri dosiye imwe yo gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere uyu mwaka sentare yari yabahanishije ibihano bitandukanye abasirikare babiri bafite ipete rya generale n'abapolisi babiri bafite iyo pete nyene bari baciriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose umunani muri bo bari bahanishijwe umunyororo w'imyaka 5 icenda bahanishwa uw'imyaka 30 n'indwi muri bo bari bejejwe n'ubutungane muri abindwi harimo General Prime ngawe n'ubusa yahoze ari cegera cy'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare uwo bita chef d'état major adjoint interarmé mu gifaransa n'umukukuruke mu gisirikare Dr. Jean Bosco Daradangwa mu itangazo ryasohowe n'umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda yasiguye ko umushikiriza amanza bwunguruje kubera butashimishijwe n'urubanza rwaciwe na sentare uko ari 28 rero bagirizwa n'ubu ibyaha bitatu nyamukuru nk'uko mu rubanza rwa mbere byari bimeze ugushaka guhirika ubutegetsi ukwica abasirikare abapolisi n'abanyagihugu uguhibigwanisho abanyagihugu mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi aba generale bane bakatiwe gufunga umunyororo w'ubuzima bwabo bwose hari kimwe bemanga mu byo bagirizwa ugushaka guhirika ubutegetsi basiguye ariko ko babikoze mu ntumbero y'ukubahiza amasezerano ya Arusha n'ibwizwa nshingiro kugira ngo bakingire abanyagihugu nk'uko babifitiye uburenganzira bahabwa n'ibwizwa nshingiro nk'intwazangabo. General Cyril Ndayirukiye we yigeze kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi yemeje ko cyari cyifuzo n'umugambi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nyezina kandi ko n'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihe General Poncier Gaciyubwenge hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare aharubu Prime Niyongabo bari babizi mbere bajana no mu manama ibindi vyaha byose barabihakana nayo 24 bandi bose basigaye bavuze kw'ivyo bagirizwa atana kimwe babiziko. Umushikiriza manza yabagirije ko bateguye guhirika ubutegetsi kuva ku itariki ya 26 kwezi kwa kane umwaka uheze bakoranye n'abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza leta y'isi migumuko. Maître Fabien Segatwa aburanira General Prime Ngowe n'ubusa avuga ko bidatahuritse
iyo bavuze yuko bakwagiriza ibindi wakoze itariki 13 n'itariki 14 muri centre ndi bashobora kugaruka bakubarira ngo wagirizwe ibintu byakozwe itariki 11 cyangwa itariki 16 no kuvuga bakweretse neza ico bagukurikirana ko ni muri ibyo biringo gusa ubiravye neza ibyo bintu centre ntiyabishikirijwe ntishobora kubiburanishwa kandi itabishikirijwe.
Muri urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi harimo inzego n'abantu bari basavye indishi z'akababaro muri aba harimo umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD usaye miliyoni zirenga 180 z'amarundi kubera inyubakwa n'imiduga byononywe kuva kwa 26 kwezi kwa kane ubushikiranganje bw'umutekano busaba amamiliyaridi arenga 13 kubera abapolisi bishwe bigwanisho bitandukanye vyibwe amazu n'imiduga byononywe kuva kuri iyo tariki nyene hamwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa 2 zirenga 793 kubera abasirikare bishwe ibigwanisho vyibwe n'ivyononekaye ku magenekezo ya 13 na 14 ukwezi kwa gatanu aba bose sentare isani yabahebuje. Maître Frédéric François Nionahabonye umwe mu bashingwa manza ba CNDD FDD ari mu batari bashimishijwe n'ingingo ya sentare.
Kidutangaje nuko atacyo yashoboye kuvuga sentare ntayinyuriye isatage cy'imanza z'ivyaha kubijanye n'indishi twari twasabye twebwe nk'abasiri ku mugambi wa CNDD FDD tugatangazwa nuko avuga yuko umushikiriza manza subira kugira amatohoza kubijanye n'ivyaha by'ubwicanyi hamwe n'ivyaha byo gusambura ibintu by'abantu ukoresheje ububisha tutegerezwa kunguruza kuko turabona yuko abahanywe bahanywe kandi nibyo bononye baravyemanze bategerezwa kubiriha
ku itariki ya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka 2016 umushikiranganje wo kwivuna abansi yabwiye abashinga amateka icifuzo gishasha leta ifise kubijanye n'icyaha cyo guhirika ubutegetsi. Emmanuel Ntamvuki
hakaba hariho n'umurwi uriko uriga neza ingene igihano cyo gupfa naho cyakuweho mwibwirizwa mpana vyaha cyosubizwaho ku bantu bene abo bakirota gutembagaza ubutegetsi abene igihugu bishiriyeho nabo batumurongo mu kuza barica indongozi mu nzego zitandukanye dutanze akarorero nkabarya bishe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana.
Urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka 2015 rwatanguye kuburanishwa ku itariki ya 14 ukwezi kwa 12 umwaka uheze rucibwa kwa 15 ukwezi kwa mbere uyu mwaka inyuma y'itaramurwa ry'abashingwa manzi ndwi bunganira ababuburanyi sentare yarashashe inshuro zitanu. Umushikiriza manza wa Republika muri urwo rubanza Adolphe Manirakiza yari yasabiye igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose abafungwa bose uko ari 28 mu ikete rimenyesha iyunguruzwa ry'uru rubanza. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika Valentin Bagorikunda yanaboneyeho akaryo ko kwibutsa urutonde rw'abantu 34 bahunze igihugu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa gufatikanya n'abashatse guhirika ubutegetsi. Abo 34 bava mu mice itandukanye harimo amenyesha makuru abo mu mashyirahamwe yigenga abanyepolitike n'abasirikare n'abapolisi. Eloge Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Kibuche tumese kwa mkuma wanda nyakumiliza ila jiozibu ya Amerika ya nisami ya nilai Washington DC mkiundi ya mkia Rwanda. Unahoni wa mwanya wa makuru ya sport Murundi na Murugwanda Ricardo Tangule Murundi kumviliza mgenzi watu Evariste Nziko Banyanga.
Mumpera zindwi twaraye turangije igamuro ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere yari rigeze ku munsi wa 2025 kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe umugano wa Rudoviko kwa Gasore habaye inkino zibiri igihe cisaho 8 z'umuhingamo Les Jeunes Athletiques y'Ubujumbura watanye mu mitwe na Aigle Noire w'Imakamba iyo migwi yose inganya ubusa kubundi igihe cisaho 10 kuri ico kibuga nyene umurwi wa gisirikare muzinga watanye mu mitwe na Bujumbura City iyo migwi yose yo mu gisagara ca Bujumbura yarangije iminota 90 atawuronse igitsindo kuri uyu wa gatandatu kandi ihiganwa ryarabandanije mu gihugu hagati kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi wari uramutse wakira Le Croco mu Rumonge naho nyene iyo migwi yanganije ubusa kubundi Nyanza United wari uramutse wakira Olympic Star y'Muyinga abanyamuyinga ntibakije kuko batsinzwe ibitsindo bitatu vyose kubusa Flambeau d'Orest mu Ruyigi wavyukanye amahigwe kuri uyu wa gatandatu watsinze les elephants wibubanze ibitsindo bitanu kuri kimwe kuri w'Imana ihiganwa ryarabandanije ku kibuga citiriwe umugano wa Rudoviko kwa Gasore Bujumbura igihe cisaho 8 umugufitaro watsinze Message y'Ubujumbura ibitsindo bitatu kubusa igihe cisaho 10 naho Leader Dick Burundi Sport for Africa watsinze Interstar ibitsindo bibiri kubusa Ningozi umugono Olympique Muremera waruramutse wakira kuri no w'Imana Atletico Olympique y'Ubujumbura urukino rurangira iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi ku munsi ugira wa 2025 ubuhiganwa Vitaro niwo ukiri mu kibanza ca mbere n'amanota 68 n'ibitsindo 52 hari urukino utarakina mu kibanza ca kabiri haza Message Ngozi ufise amanota 52 n'ibitsindo 21 ubwa gatatu haza umurwi wa gisirikare muzinga ufise amanota 41 n'ibitsindo 14 ubwa kane ni Leader Dick Burundi Sport for Africa ufise amanota 38 n'ibitsindo 13 ubwa gatanu haza Atletico Olympique n'amanota 38 ukagira ibitsindo 12 mu kibanza ca gatandatu hari Aigle Noire n'amanota 36 n'ibitsindo 6 ubwa indwi ni Bujumbura City ufise amanota 35 n'ibitsindo 8 ubwa 8 ni Olympic Star n'amanota 31 n'ibitsindo 6 ugucenda ni Message Bujumbura ufise amanota 28 n'ibitsindo 10 mu kibanza c'icumi haza Flambeau d'Orest n'amanota 28 nta deni ry'ibitsindo ufise Olympique Muremera uza mu kibanza ca 11 ukagira amanota 28 ni deni ry'ibitsindo 16 Nyanza United iri mu kibanza ca 12 ufise amanota 47 ni deni ry'ibitsindo 3 Interstar ni ya 13 ikagira amanota 23 ni deni ry'ibitsindo 14 mu kibanza ca 14 haza Le Croco ufise amanota 22 ni deni ry'ibitsindo 10 mu kibanza ca 15 hari Les Elephants n'amanota 17 ni deni ry'ibitsindo 12 Les Jeunes Athletiques ni wo wanyuma uza mu kibanza ca 6 ufise amanota 18 ni deni ry'ibitsindo 32 mu makuru y'inkino kandi mu mpera zino ndwi dutanguye umugwi Vitaro ukazotana mu mitwe n'umugwi Enyimba muri Nigeria hariya muri Nigeria nyene ni mu nkino zihuza imigwi ya Afrika yabaye ya mbere iwayo Atletico Olympique nawo uzakira hani Bujumbura umugwi Emana wo mu gihugu ca Gabon mu nkino zo guhiganirwa igikombe c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confédération mu Gifaransa ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
dukubitire mu Rwanda naho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ibivugwa muri sport
harabura imikino mike y'ibirarane kugira ngo harangire igice cya mbere cya championnat y'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere mu mpera z'icyumweru gishize imikino yarakomeje ikipe ya APR FC yatsinze Amagaju FC bitego biri kuri kimwe kuri Stade Regional Nyamirambo kwa kane y'icyumweru gishize kwa gatanu nanone kuri Stade Regional Nyamirambo ikipe ya Police FC yatsinze Musanze FC bitego biri kuri kimwe ejo ni kwa gatandatu ikipe ya Rayon Sports yaguye miswi na Espoir FC banganya igitego kimwe kuri kimwe uyu mukino nawo wabereye kuri Stade Regional ya Kigali Nyamirambo mundi mukino wabaye kwa gatandatu ikipe ya AS Muhanga yatsinzwe na Kiyovu Sports ibitego biri kuri kimwe kuri Stade y'Muhanga kugeza ubu nyuma yuko amwe mu makipe yarangije imikino yayo 15 igize ikiciro kibanza cya championnat andi makipe akaba gifite imikino y'ibirarane ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni Mukura Victory Sports ifite amanota 32 AS Kigali iri ku mwanya wa kabiri ikagira amanota 28 ku mwanya wa gatatu turahasanga APR FC ifite amanota 27 ikipe ya kane ni Rayon Sports ifite amanota 26 ku mwanya wa gatanu turahasanga Police FC ifite amanota 28 Kiyovu Sports ni ya gatandatu ifite 23 Mwanya wakari nubihari Bugesera ifite amanota 21. Ikipe ya Gicumbi ni ya 8 na amanota 18. Sunrise ikayikurikira ku mwanya wa 9 na ikagira amanota 18. Ikipe ya 10 na Magaju ifite 17. Ku mwanya wa 11 hari Espoir FC na amanota 15. Musanze FC ni ya 12 na amanota 12. Ikipe ya 13 ni Marine FC ikagira amanota 10. Ku mwanya wa 14 hari Rwamagana ifite amanota 9. Ikipe ya 15 ni Etincelles FC ifite amanota 6. Ku mwanya wa 16 ari na wanyuma hari AS Muhanga ifite amanota 4 n'umwenda bitego 22. Tukina umupira w'amaguru mu mera z'iki cyumweru twatangiye amakipe ahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika azaseruka muri kimwe cya 16 kirangiza. Mu rwego rw'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika, ikipe ya Police FC izerekeza muri Congo Brazzaville aho igomba gukina na Vita Club Mukanda yo muri icyo gihugu. Naho mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere iwayo, ikipe ya APR FC izacakirana n'ikipe ya Yanga yo muri Tanzania mu mukino ubanza uzabera i Kigali. Uyu mukino wahawe agaciro gakomeye ku ruhande rwa APR FC cyane cyane ko imaze gushyiraho umutoza mushya Nizar Kamfir ukomoka muri Tunisia. Ku ruhande rw'abafana b'ikipe ya APR FC ngo ikipe ya Yanga ntabwo igomba kubatera ubwoba.
Ikipe ya Yanga koko ni ikipe ikomeye, ariko APR nayo irakomeye. APR nayo ni ikipe ikomeye kandi barayitinya cyane cyane abantu muri Tanzania barayizi cyane yaserutseyo kenshi. Yanga turayizi, ni ikipe ifitemo n'abakinnyi baciye muri APR barimo Nkambu Yutwite, harimo Haruna Niyonzima, ariko ayo ni nayo mahirwe yacu ubwo turabazi. Kwebwe twizeye ikipe yacu kuko iruzuye, ni ikipe yumvikana, ni ikipe izi cyo gukora mu kibuga. Ntabwo rero Yanga yatubwira ngo irakomeye, ahubwo natwe turakomeye, nitwe dukomeye kuyirusha muri aka karere.
Imikino kwishyura muri amarushanwa ya Afurika ya Maclub izaba mu minsi 15 nyuma y'imikino ibanza. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mukanya turasozera ibyano byacu byo muri iki gihe, ariko imbere yaho reka tubibutse incabake y'amakuru twashikirije Alois.
Makuru twabashikije avugwa hirya no hino muri Amerika, umutambukanyi murambabarira yuwo uwahoze ari perezida Ronald Reagan wa Leta Zunze za Amerika yaritavye Imana ejo ku munsi wa Mungu, afuye afise imyaka 94. Izina ryiwe ni Nancy Davis Reagan. Nancy Davis Reagan azofubwa haruhande y'imva y'umugabo wiwe Ronald Reagan iri mu gisagara cha Simi Valley muri Leta ya California, ishwe n'ingwara y'umutima. Muri Bene, mu gihugu cha Bene jo ku munsi wa Mungu haratunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida miliyoni 5 nibo biyandikishije kugira bahitemwo uzosubirira umukuru w'igihugu ari hubu. Abakandida 33 nibo bariko bahiganirwa gusubirira perezida Thomas Boni Yayi agiye kubisa abandi ku butegetsi, kuko ibiringo vyiwe bibiri yemererwa n'amategeko bizoba birangiye. Mu gihe ata mukandida yotsinda mu gice cya mbere, igice cya kabiri kizoca gitunganywa mu ndwi zibiri ziri imbere. Muri Iraq, abantu 47 nibo bafuye bahitanywe n'igitero cy'abihevyi cyabereye mu gisagara cya Hira kiri ku birometero 115 mu bumanuko bwa Baghdad ejo ku munsi w'Imana. Abantu barenga 40 nabo barakomeretse. Umugwi w'intagondwa wa Leta ya Kiisilamu wariyemereye ko ari we wagavye ico gitero. Mu bafuye harimwo abasivile hamwe n'abajejwe umutekano. Kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2016, abasivile barenga 2000 nibo bamaze gusiga ubuzima mu bitero bibera mu gihugu cya Iraq. Naho ku mugabane wa Burayi, impunzi n'abimukira baharugwa mu bihumbi baracazibiriwe ku rubibe igihugu cy'Ubugiriki gihana n'igihugu cya Macedonia. Mu gihe abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya bariko bitegura guhura n'abategetsi ba Turukiya kugira bagondoze Turukiya kwakira izo mpunzi.
Juti mwese mkunda iladio ishu ya Amerika ya vigane tuwateguri mwaka kanya bingar ukingaha. Tuneo kandi ya kanya kugushimira engineer ya dufashije mungia bugizuma hamwe na Fatou Kalala ya dufashe kwegeranya vigane tuwateguri kuri mikro mwalikumu na Federike Ngondikije. Amakuru na yuma shikirijwe na Alois Bigirimana. Mwaka kuze kututega matukui tulabifuji ama horo nyumosi meizu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.